Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 bigufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi ku FM 104.3. Mu Burundi igikorwa cyo kuzura isigarira by'abantu bahambwe kivunga mu kibanza kiri muri zone Kamenge kirangurwa n'umurwi w'igihugu Severa kirabandanya.
Ko tubona bya binogo tubandanya tugwa ku bindi. Duharuye birashobora kuba birenga 5. Ubu no munsi tumaze kuronka barenga 30.
Uyo ni Patri Pascal Niyonkuru hagarariye umurwi Severa mu bikorwa byo gutora ibibanza byahambemwo abantu kivunga.
Iyo nkuru turaza kubagezaho ku buryo burambuye hamwe n'andi makuru twabateguriye, tubanza ariko tubasuhuze mwese aho muri hose kandi tubifuriza na Noheli nziza ikaze mwese mu makuru yo kuri uyu mugoroba.
Mu gihugu cya Somalia intagondwa za Kiislamu zakoze igitero cyahitanye abasirikare ba leta 3.
Ikigo cya gisirikare majyaruguru ya Afghanistan cyagabweho igitero kibasiwe n'abarwanyi b'abatalibani.
Leta ya Cote d'Ivoire yasohoye umutahe wo guhagarika umunyapolitiki atavuga rumwe nayo.
Muri Nigeria ho abasivili babiri bishwe, abandi 13 barakomereka ubwo abajihadiste bagabye igitero kuri bariyeri majyaruguru asiburasirazuba bw'igihugu muri leta ya Borno. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya, mugume hafi ya radio yanyu.
Amakuru tutatanguriye mu gihugu cya Somalia ho abatutsi batangaje ko umurwi w'intagondwa za Kiislamu al-Shabab je ku munsi wa mbere wishe abasirikare 3 mu gitero bakoze ku ikampi ya gisirikare ya Golf Gaduda iri mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Nico gitero cya nyuma gikomeye gikozwe ku basirikare b'igihugu. Nyuma yaho ico gitero kibereye umurwi al-Shabab ukana n'umurwi w'iterabwoba al-Qaida waciye utangaza ko ari wakoze ico gitero kandi ko wishe abasirikare ba leta barenga 30. Muri iki gihe leta ya Somalia imaze gushingwa igisirikare kiriko kirahimirizwa gukora ibishobotse byose kugira ngo yifate umuntu yacu ikibazo cy'umutekano. Bitekanijwe ko muri uyu mwaka buca utangura igisirikare cya Somalia gishikira igikorwa cyo kugarukana amahoro cyahora mu minwe inteko za Afrika.
Radijwi ya Amerika Washington DC mu kinyarwanda handi makuru. Abategetsi muri Afghanistan bavuze ko inyeshyamba z'abatalibani zagabye igitero ku kigo cya gisirikare mu ntara ya Barika mu majyaruguru y'igihugu bishe abasirikare b'Afghanistan 7 bakomeretsa 6. Minisitiri w'ingabo Kabul yavuze ko mu ijoro ryakeye umwanzi yagabye igitero kibasiye ikigo cya gisirikare mu karere ka Daulati Abadi gihuriyeho nihuriwemo n'ingabo za Afghanistan n'abakozi b'ikigo gishinzwe ubutasi icya Afghanistan. Umuyobozi mukuru w'akarere Muhammad Yusuf yabyemeje ariko avuga ko igitero cy'abatalibani cyahitanye abasirikare ba Afghanistan 15. Mu itangazo ryanditse umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahid yigambye ko abarwanyi be bishe abashinzwe umutekano ba Afghanistan 20 bagata muri yombi 2 mbere yo kwisesa muri icyo kigo cya gisirikare kandi ko bafashe n'ibikoresho bya gisirikare. Kwigamba gutyo bikunze gukorwa n'inyeshyamba, akenshi biba aramakabya nkuru. Mu gitero gitandukanye inyeshyamba z'abatalibani zavumbukiye ku makamyo y'abapolisi mu ntara ya Kapisa mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Afghanistan nk'uko abategetsi bo mu karere babivuga. Hari mu gitondo cyo kuri wa 3 mu gihugu cya Afghanistan intambara yo muri icyo gihugu yahitanye abantu barenga 150,000 barimo abashinzwe umutekano mu karere, abasivili, inyeshyamba hamwe n'abasirikare b'abanyamahanga. Abasirikare babarirwa mu 2,300 ba Amerika bari muri abo bishwe. Mukomeze kumva radijwi rya Amerika muri Nigeria ho haba civile byibura babiri bishwe habandi 13 barakomereka ubwo abajihadiste bagabye igitero kuri bariyeri majyaruguru ashyirwa sazo bwa Nigeria. Umuvugizi wa guverinoma muri ako karere hamwe n'abahatuye nibo bavuze kuri wa kabiri abarwanyi bo mu mutwe wa leta ya Kiisilamu mu burengerazo bwa Afrika SWAP mu magambo ahinnye bari mu makamyo 18 bagabye igitero ku basirikare mu mudugudu wa Maina hari hafi y'umujyi wa Biyu mu birometero 180 huvuye mu majyepfo ashyira uburengerazo bw'uguri umurwa mukuru wa leta ya Borno. Abasivile bafatiwe mu inyuranamo ry'amasasu igihe cy'amasaha abiri mu mirwano yakurikiyeho. Abantu babiri bitabye Imana nkuko Bulama Talba umuvugizi wa leta ya Borno yabivuze mu itangazo nyuma yo gusura ibitaro bikuru bya Biyu aho abakomeretse barivurirwa. Yongeyeho ko abantu 13 bakomerekejwe n'amasasu mu buryo butandukanye. Abaturage bo mu karere bavuze ko abantu 3 bo muryango umwe biciwe mu mirwano ubwo grenade yakubitaga inzu yabo. Oni yamaganye ibikorwa by'imitwe ifite intwaro irushaho gutega za bariyeri yibasira abasivili majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria.
Tubiye mutahe guhagarika kiyo mesoro yongingo ya cituma uyo munyapolitika yahoze ari umukuru mu rwi urwanya ubutegetsi kandi yari kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu aha amateko indege ari mutahukanye yo kuja kururukira mu kindi gihugu aho gutahuka mu gihugu ciwe. Iyo ngingo y'umutahe wo kumuhagarika igiye kongera icuka kibi cari kiyasanzwe imbere y'amatora atekanijwe mu mwaka 2020 mu cyo gihugu. Abashikiye soro barihereje amabarabara ejo ku munsi wa mbere mu myerekano yashwiragijwe n'abapolisi bariko bakoresha imyuka ibabaza mu maso. Soro yabaye umushikiranganji wa mbere kuva mu mwaka w'2007 gushika mu mwaka w'2012 yari yafashe umugambi wo gutahuka mu gihugu inyuma y'amezi arenga 6 yaramaze mahanga. Umushingamanza mukuru wa leta Adu Richard ku munsi wa mbere yari yatangaje kuri televiziyo y'igihugu ko soro yagirizwa icyacu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ariko nta byinshi yavuze kuri icyo cyaha. Soro yikekwa kandi ko yanyuruje umutungo w'igihugu nkuko Richard yabisiguye. Izaha soro yagirizwa byatangajwe haize amasaha makeyi abatetsi bakorana na soro bahagaritswe n'abajeje umutekano nyuma yaho barangirije ikiganiro n'abamenyeshamakuru.
Muri makuru havugwa hirya no hino ku isi, reka nano tunyarukire muri Zambia aho umuhanzi akaba n'impirimbanyi Pilato yarekuwe by'agateganyo. Uwo muririmbyi w'umunyazambia hakaba n'impirimbanyi Chama Fumba bita Pilato uyu munsi kwa kabiri yavuze ko atacitse intege nubwo yatawe muri yombi ubwo yarimo kugeza ijambo ku giterane atabifitiye uruhushya. Yavugaga ibyerekeye ruswa muri guverinoma. Pilato yahagaritswe kuwa gatandatu mu mujyi wa Livingstone mu majyepfo y'igihugu. Yarekuwe hatanze ingurane mu ijoro ryo kuwa mbere. Uyu munsi yabwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ko atacitse intege kandi ko nta kimuteye ubwoba, ko yiyemeje kubona Zambia irushijeho kuba nziza. Pilato yafashwe hari mu kuvuga ibyerekeye ruswa muri guverinoma ku kigo kiyobowe n'abagatolika nk'uko babyiboneye babivuga. Azitaba urukiko bwa mbere ku itariki 13 ukwezi kwa mbere uyu mwaka utaha. Icyaha cyo gukora igiterane mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'ikimuhama, Pilato ashobora kuzahanishwa igifungo cy'imyaka 5. Uyu muririmbyi mu njyana ya hip hop utaripfana yageragejwe n'amategeko kenshi. Mu 2017 yatawe muri yombi hamwe n'abandi benshi banenze inteko ishinga amategeko mu buryo bwo gutanga amasoko. Yongeye mu mwaka ushize mu kwezi kwa gatanu nyuma yo gusohora indirimbo yise Koswe Mupoto bivuze isiha mu nkono. Abashyigikiye ishyaka riri ku buyobozi Patriotic Front muri Zambia babonye iyo ndirimbo igisohoka nko kwibasira Perezida Edgar Lungu na guverinoma ye. Cyakora uwo muhanzi ntava kwizima yavuze ko azakomeza ubukangurambaga bwe kugira ngo abaturage bazabone guverinoma ikorera mu mucyo, ngo ntazareka kuvuga ibitagenda. Thank you.
Iradio hejuru y'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tuyibutse ko mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 naho mu Rwanda ni kuri FM 104.3.
Turi no kuri Facebook no kuri YouTube no ni radio yacu ku rubuga rwacu rwa internet ni www.radioyacu.com. Mukanya turajya mu karere ka Afrika ibiyaga bigari, ariko turagaruka no ku muziki cyangwa se indirimbo za Noheli. Muri kumwe rero muri studio ya 10 na Eugene Mukankusa hamwe na Frederic Nkundikize, mugume hafi ya radio yanyu.
Aya makuru tuyatanguye mu Burundi yaho umurwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuranya Severe mu mfunyafunyo y'ururimi rw'Igifaransa ubandanya ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe ikivunga mu kibanza kiri muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika n'abanywanyi baryo mu Burundi, tushikizwa na Desire Hatunimana ari i Kigali mu Rwanda.
Patrick Pascal niyo nkuru umukomiseri w'umurwi Severe ari nawe ahagarariye ivyo bikorwa, avuga ko ibitigiri vy'ivyo bisigarira bigenda vyiyongera uko iminsi y'ivyo bikorwa yiyongera.
Twovuga ko twatanguye neza ku munsi wa kabiri w'indwi heze, kuko ku munsi wa mbere kwari gutegura chantier dupanga ibikoresho n'ibindi. Ku munsi ugira kabiri aho dutanguriye twashoboye kuronka ibiziga bibiri by'abatawe hano, ariko guhera ku munsi wa gatatu bagiye bariyongera biyongera biyongera. Ivyo novuga cyane cyane mbona bihambaye ni vyabaye nko ku munsi kuva ejo. Ejo twarashoboye kuronka abantu twovuga ko bari bahambwe nko mu binogo bizegeranye barenga 37 abo twashobora guharura. Be nabandi rero wasanga bari hamwe, usanga batekewe mu kintu kimwe tudashobora kubaharura. Hamwe ho twasanze harimwo n'umupanga, tugasha twibaza yuko zerekana ko mu kubica bo bakoresheje umupanga. Abandi tugasanga hariko n'imigozi mu izosi.
Kubwa Patrick niyo nkuru biboneka ko muri ico kibanza hahambwe ikivunga abantu benshi, kuko imashini ukishika hasi cyane ariko haboneka ibisigarira.
Ko tubona bya binogo tubandanya tugwa kubindi duharuye birashobora kuba birenga 5, nk'ubu no munsi tumaze kuronka abarenga 30. Rero ikiboneka nuko hahambwe abantu benshi, abo nabo mwe baza gutangwa gutabwa ngaho onyi bapfuye, abandi nago bakaza bagatabwa ngaho, usanga tanico babazingiyemwo ukaba arabusanga bari mu bure bafise ubureta, abandi bari mu magunira, abandi bari muri musike. Tugashobora guharura rero nuko bangana. Ikiboneka nuko tubandanya rero twimba tuja kure gose kugira ngo dushobore kuronka n'abandi imvura yagwa yoba yarabandanije ifuka gose. Ivyo twaronse mu enquete mu matohoza twariko turagira ari vyukuri. Hano hantu hatawa abantu benshi gose.
Mu mugwi Severe bamenyesha ko ibyo bisigarira biriko biraturwa muri icyo kibanza ari by'abantu bishwe kuva mu ntambara yo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 kuduga.
Nk'uko vyavuzwe kuva igihe twatangura nabo guhera mu 1994 1995 no kubandanya, niyo myaka cyane cyane dufise mu maraporo y'umugwi Severe.
Ibyo bisigarira biriko biratorwa, Padiri niyo nkuru Pascal amenyesha ko bizokozwa neza bigashyirwa mu bisaho byabiteguriwe, mu nyuma hakazotegurwa umunsi wo kubishingura n'iteka vyaba ngombwa bakabubakira icibutso. Tubibutse ko muri zone Kamenge mu raruko rw'igisagara ca Bujumbura ariho hatanguriye igikorwa cyo kuzura ibisigarira vy'abantu bahambwe mu kivunga ku rwego rw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Zone Kamenge niyo yatanguriyemwo intambara y'amasasu mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994. Abasivile bafashe ibigwanisho bahangana n'igisirikare n'igipolisi vya leta y'ico gihe, hari nyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye yararongoye Burundi.
Urakoze Desire kuri inkuru y'ijwi ry'Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibaragishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mukomeje kurikira radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tunyarukiye noneho mu Rwanda. Umucamanza mu rugereko rw'urukiko rwihariye ruburanisha ibyaha byo mu rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba mu Rwanda yasubitse urubanza rw'uwita Major Nsabimana Kariste Sankara. Urukiko rero rwatanze umwanya wo kureba niba abandi basirikare batawe muri yombi mu minsi baburanishirizwa hamwe n'uyu wahoze ari umuvugizi w'umutwe wa FLN urwanya leta y'u Rwanda. Eric Bagirubusa mugenzi wacu w'i Kigali mu Rwanda yari mu cyumba cy'urukiko.
Kuva mu nkengero z'urukiko kugera mu cyumba cy'urukiko umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso. Abapolisi bakomeye n'abacungagereza bakomeye bagaragaraga muri uyu mugambi w'umutekano. Kwinjira mu cyumba cy'urukiko byari bitoroshye ku banyamakuru kuko badutegetse kutinjira na telefoni cyangwa se ikindi cyuma cy'akazi. N'amabwiriza abapolisi batangiye kuduhera mu marembo y'urukiko, abapolisi bavugaga ko umucamanza ukuri inyeganisha ariyo watanze mu mategeko. Nyamara uretse kuvuga ko banga kumutekano wahungabanywa n'abanyamakuru, kuva ku nzego z'umutekano ari zambaye imyenda y'akazi ndetse n'izambaye igisivile bose bari bafite ayo matelefone. Ikindi radio na televiziyo by'igihugu byo byemereye gufata amajwi n'amashusho kuko ngo bari bandikiye umucamanza wabimusaba. Aho umucamanza yatangiye uburenganzira ku bandi banyamakuru, habuze n'umwe wagira icyo akora kuko ibikoresho byose bari bategetswe kutabyinjirana. Ni ikibazo Ijwi rya Amerika yagejeje ku mucamanza ukuriye inteko iburanisha, maze avuga ko icyo kutwambura ibikoresho atarakizi. Umushinjacyaha bwana Bonaventure Rubegwa yabwiye urukiko ko kubahirizwa umutekano w'igihugu. Yavuze ko hari ibindi bikoresho bishobora guhungabanya umutekano, hakibazwa niba hari telefone za bamwe zahungabanya umutekano, izindi ntizibuhungabanye, na cyane ko abakorera ibitangazamakuru by'igihugu bo na telefone bari bazifite banazikora mu cyumba cy'urukiko. Umucamanza akavuga ko we ibimureba ari ituze ry'urukiko igihe aburanisha, yirinze kubaza inzego z'umutekano impamvu zabangamiye itangazamakuru bene ako kageni. Uwiyita Major Nsabimana Kariste Sankara yagaragaye mu cyumba cy'urukiko ari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa ari na Bibiliya. Yari yunganiwe na Maître Moïse Nkundabarashi. Yaje aherekejwe n'imodoka ebyiri z'abapolisi hafi ya bose bafite imbunda zirimo n'into zo mu bwoko bwa masotera n'izindi z'abacungagereza. Umucamanza amusomeye umwirondoro we maze uregwa yemera ko ari uko wakabaye, ariko ko nta cyangombwa na kimwe kimuranga cyashimangira uwo mwirondoro. Umushinjacyaha aramurega umurundo w'ibyaha 17 bifitanye isano n'iterabwoba. Umushinjacyaha yahise azamura inzitizi ko hari ibaruwa yanditswe n'umushinjacyaha mukuru wa gisirikare ayandikira umushinjacyaha mukuru wa Repubulika. Muri iyo baruwa umushinjacyaha Ruberwa avuga ko hari abandi basirikare baturutse igisirikare cya RDF barimo Private Dieudonné Muhire, abo ngo bari mu gisirikare cy'umutwe wa FLN Sankara yavugiraga. Umushinjacyaha wa gisirikare ngo arasaba ko habaho umwanya wo kwiga amadosiye yombi, hakamenyekana ko izo manza zombi zaba zidafitanye amasano cyangwa se zatandukanywa. Bwana Bonaventure Ruberwa aravuga ko hakwiye gusuzumwa ububasha bw'urukiko rwaburanisha imanza zombi igihe basanga hari isano zifitanye. Kuri Ruberwa arakeka ko imanza zombi zaba zifitanye amasano kandi ko batazi ibizikubiyemo. Maître Moïse Nkundabarashi wunganira Sankara yavuze ko bigoye kugira icyo avuga ku ibaruwa y'umushinjacyaha batazi ikibikubiyemo. Umucamanza yahise ayimuhereza maze we n'uwo yunganira wiyita Major Sankara bayitishamo amaso. We na Nsabimana bakunze kwita Sankara bavuze ko batazi Private Muhire haba no mu ibazwa rye n'ahandi, basanga nta sano imanza zombi zifitanye, na cyane ko ngo buri rubanza rwari rwarateguwe rwaranahawe amatariki yo kuburanisha. Ku ruhande rw'uregwa rwifuzaga ko urubanza rwaburanishwa rukava mu nzira, Sankara yavuze ko Private Muhire nta wazi mu mazina kuko ngo yari afite abasirikare benshi. Yemera ko yari azi ari Kapiteni Herimana Nsengimana. Umushinjacyaha akavuga ko Sankara ataraza abasirikare be mu mazina bishoboka ko abaregwa baba bari muri abo. Umucamanza yiherera akanya gato maze we n'inteko iburanisha banzura ko urubanza ruhabwa indi tariki hakazarebwa n'imanza zombi zifitanye amasano. Sankara araregwa umurundo w'ibyaha 17 bifitanye isano n'iterabwoba ndetse n'ibyaha byo guhakana no gupfobya genocide. Araregwa ibitero by'umutwe wa FLN wagabye mu bice bitandukanye by'u Rwanda na cyane cyane mu burengerazuba n'amajyepfo y'u Rwanda mu mwaka ushize wa 2018 byahitanye bamwe bikanangiza bitari bike. Ku ikubitiro Sankara yaburanye ku ifunga n'ifungurwa yemera ibyaha byose. Yafashwe mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2019. Iburanisha ritaha ryimuriwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 2020. Ehe, wagira ubusa Ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Eric bagirubusa urakoze cyane nshuti banganye bijwi cy'America nkuko nabwiye mu kanya dutangira uyu munsi turanabagezaho n'uturirimbo twa Noheli mu gihe abakristo ku isi biteguye ivuka rya Yesu ndumva imyiteguro mushobora kuba muyigeze kure Noheli nejo ejo ku itariki 25 ariko umwana Yesu aravuka muri iri joro ubwo rero reka twiyambaze umunyamerika wo muri leta ya Mississippi BB King aturirimbire imwe mu ndirimbo ze Merry Christmas Baby.
Kwigina Noeli turabandanya ubu tugiye kwashikiriza akitwa The Christmas Song kacuranzwe na CeeLo Green.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung
Macron folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow.
Radio yanyu radio ijwi rya Amerika yivugira Washington DC mu kino mu Kinyarwanda. Turacyari mu muziki wa Christmas cyangwa se Noheli. Noheli nziza kuri mwese. Dukomeze noneho twumva indirimbo Coming for Christmas ya Usher. Abavandimwe banywanyi bijwi rya Amerika, ibiganiro twa twabateguriye kuri isaha naha bihumurije. Tubakemera cyane kuba mwabanye natwe muri iminota 30. Amakuru mwagejweho na Frederic Mundikize na Eugenia Mukankusi. Nshimiye engineer badufashe ku buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebehu badufashije kubagezaho amajwi mwumvise no kuri izo ndirimbo za Noheli. Ubwo rero mukomeza kugira ibihe byiza, Noheli nziza iwanyu no mu banyu. Yeah.